Igenekerezo 31 Ntwarane 2021. Ingingo nshasha zishyizwe ko na guverinoma ku biraba COVID-19. Uburere bune bwashyizwe mu ibara ritukura. Ubwo burere ni Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, Outaoué ndetse n'akarere ka Bas-Saint-Laurent. Ingingo zidasanzwe zigomba gushyirwa mu ngiro vuba na vuba guturuka ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane saa mbiri z'ijoro gushika ku igenekerezo 12 ukwezi kwa kane saa 11 za mu gitondo, aho zizashyirwa mu ngiro mu karere ka Gatineau, Outaoué, Quebec na Lévis. Izo ngingo ni izi zikurikira: amasaha y'umukwabu ni uguhera isaha 20 z'umugoroba gushika isaha 5 zo mu gatondo. Ibikorwa by'ubudandazi bitari iby'ingenzi cyane bizugara, ariko abaguzi baremerewe kuza kurondera ibyo baguze ku miryango y'inzu z'ubucuruzi. Ibindi bizafunga na inzu zerekana sinema, izerekana inkinamico, izerekana ibitaramo, inzu ndangamurage ndetse n'inzu ziberamo imyitozo ngororamubiri harimo n'izitwa gym. Inzu z'amasomero zizugurura, ariko zizugururira gusa abanyeshure. Insengero ziremerewe kubandanya gukora, ariko ntizirenza igitigiri cy'abantu 25. Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye azugara. Hazigishwa abanyeshuri hakoreshejwe gusa uburyo bw'ingurukanabumenyi. Serivisi zicungera kandi zikigisha abana bato cyane zizobandanya gukora, ariko zizocungera abana bafise ababyeyi bakora imirimo y'ingirakamaro cyane kurusha iyindi. Kwigisha mu mashure makuru bizobandanya, ariko hakoreshejwe gusa uburyo ngurukanabumenyi. Gukomeza gukorera akazi imuhira ni itegeko. Imirimo ikoregwa hanze iremerewe, ariko igakogwa mu matsinda atarenze abantu 8.